ఇది న్యూస్ విత్ అమెరిక్. izwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc. turaba mu kiganiro nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane itariki 26 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe na Angel Fidel Niyongabo. ngo perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza ntategekanya kongera kuzokwiyamamariza kuyobora igihugu mu matora yo mu mwaka utaha w'2022.
naho rero twe tuvuga tuti ibi byatangazo abepiskopi bashikirije ntibisanzwe, abari bafite akariganga muhogo baronse umwanya wo kubishikiriza nka leta. twebwe tuvuga yuko ari demokarasi iri kurashinga imizi.
uyu ni Prosper Ntawugwamiye, umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi. ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi Human Rights Watch risaba ishyirahamwe ONU n'abafatanyabikorwa u Rwanda gusaba perezida w'u Rwanda Paul Kagame ko hokorwa iterereza ryizewe ku yicwa ry'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta yiwe. mbere ko dushika kuri aya makuru reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana adushikirize amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fidele turayahera mu yavugwa muri Afrika. igitero cy'indege ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu muri Libya cyahitanye abarwanyi uwo muhari 11 ku munsi wa kabiri nk'uko byashyikirijwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika Africome cyashikirije ko icyo gitero cyabereye mu gisagara cya Murkuze mu bumanuko bushyira uburengero bwa Libya cyakozwe bafadikanije na leta ya Libya. umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri Africome William Mugaire yashikirije ko icyo gitero cyakozwe kugira bice abo bakora iterabwoba kandi babime n'ububasha bwo kugaba ibindi bitero ku basivile. amwe mu maraporo ashikiriza ko abarwanyi ba leta ya Kiisilamu bari hagati y'amajana 5 n'amajana 7 na 50 aribo bariko baragwanira muri Libya, ariko abahinga bo bakavuga ko barenga ibyo bitigiri. abatari bake mu bigeze kuba bategetsi muri Algeria barimwo na babiri bahoze bayoboye ikigo cy'iperereza hamwe n'umuvukanyi wahoze ari perezida Abdelaziz Bouteflika baraciriwe gufunga imyaka 15 na sentare ya gisirikare ku byaha bagirizwa byo kurya ruswa. abo bagabo bisiguye bavuga ko iyo ngingo yafashwe ishingiye kuri politike. kuva perezida Bouteflika agondojwe akava ku butegetsi mu kwezi kwa kane, amatora abiri ya perezida aramaze kwigizwayo muri icyo gihugu. kuva aho haciye hatangura n'imigumuko y'abanyagihugu. umukuru w'igihugu w'imfatakibanza Abdel Kader Bensalah aherutse gutuma ko ayandi matora azoba mu kwezi kw'icumi na kabiri tariki 12 aca aranagena n'umurwi uzoyatunganya. muri Afrika kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mfungurwa PAMU rishikiriza ko Zimbabwe gihanzwe n'ubukene bw'ibifungurwa butari bwigere bubaho, aho abantu barenga imiliyoni 5 bakeneye imfashanyo zihutirwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze miliyoni 42 z'amadolari ya gufasha, ariko PAMU ikavuga ko ayo mafaranga adakwiye. icyo gisata cyawo nigishikiriza ko muri uyu mwaka cyatanguye kare gufashisha abanyagihugu imfungurwa muri Zimbabwe k'ubutunzi bwayangaye uruzuba hamwe n'igihuhusi kivanze n'imvura cyataziriwe idayi cyo mu kwezi kwa gatatu nabyo byaje bisongera isibe. leta ya Zimbabwe ishikiriza ko iriko iratunganya gusha igisata cy'uburimyi mu guteza imbere ubuhinga bwo kuvomera imirima bumaze imyaka irenga 20 butitabwaho kugira irabe ko yurangiza ubwo bukene bw'ibifungurwa. perezida wa Israeli yasabye umushiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu kugerageza gushinga leta nshyashya inyuma y'amatora yo mu ndwi iheze atanumwe yagaragaye ko yayatsinze. ibiro bya perezida Ruven Rivlin byashyikirije iryo tangazo inyuma yo kubonana ejo kuwa gatatu na Netanyahu hamwe n'uwo bahanganye Benny Gantz. Rivlin niwe afise igikorwa cyo guhitamwo umukandida yizera ko ari we afise amahirwe manini yo kugena leta ihurikiyemwo bose. inyuma yaho haba yaho yaba inyuma yaho yaba Netanyahu canke Gantz nta numwe yakwije amajwi 61 kwijana asabwa yo gutsindira inama nshingamateka. Perezida Rivlin yaratunganije ibiganiro n'aba kandida inshuro zibiri zose muri indwi, ariko yabaye habaye kudahuza kuworongora leta y'ubumwe. Ariko nka hamwe Benjamin Netanyahu yo kwemererwa kuguma mu kibanza cy'umushikiranganje wa mbere, ashobora gutoberwa na dosiye y'ibiturire yagirizwa mu gihe ubutungane bwo mwegeka ku byaha byo kurya ruswa. Muri Amerika, Leta Zunze za Amerika na Honduras barateye umukono ku masezerano ejo kwa gatatu mu twigoro twa Amerika two guhagarika amasinzi y'abanyagihugu bo muri Amerika yo hagati bagerageza kwinjira ku rubibe rwa Mexique. Ibiri muri ayo masezerano ntivyashizwe ahagaragara, ariko aja kurikira yandi nkayo Amerika yumvikanye ko na El Salvador hamwe na Guatemala. Ayo masezerano yose asaba uwo wese arondera ubuhungiro muri Leta Zunze za Amerika kubanza kubusabira mu gihugu cya mbere yinjiyemo agihunga igihugu ciwe cy'amavukiro. Ariko abavugira abimukira baranegura gusaba ubuhungiro muri ivyo bihugu, kuko uguhungira ngo ni guhungira imvura mu muvo ivyo bahunga bakabisanga muri ivyo bindi bihugu. Perezida wa Honduras Juan Orlando Hernandez yarabonanye na Perezida Donald Trump i New York ahasanzwe ariko arabera inama ya ONU. Ahariko abamenyeshamakuru ariko ntibashoboye gutumirwa muri iyo nama.
Urakoze Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye kuyerekeye u Rwanda, aho ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi Human Rights Watch rikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika risaba ishyirahamwe ONU n'abafatanyabikorwa b'u Rwanda gusaba Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ko hokorwa iperereza ryizewe ku iyicwa ry'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta yiwe. Claude Ganza Munyamagana araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urasaba umunyamabanga mukuru wa ONU kimwe n'abanyamahanga bafite icyo bafasha cyangwa bafatanyamo na Leta y'u Rwanda kujya basaba Perezida Kagame igihe bahuye gutegeka ko habaho iperereza ku bwicanyi bumaze iminsi bukorerwa batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ishyaka FDU inkingi ritaremererwa gukorera mu Rwanda rivuga ko Sylvie Dusabumuremyi wari umuhuzabikorwa w'iri shyaka ku rwego rw'igihugu yishwe ku itariki 26 z'ukwezi. Rivuga ko abantu babiri batamenyekanye bamuteye ibyuma ahagana saa tatu z'ijoro ubwo yari ku kazi ku kigo nderabuzima cya Shyogwe mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Itangazo rishyaka ryasohoye ku munsi wakurikiye ijwi rya nyakwigendera rivuga ko abamwishe baje kuri moto bakamuteragura ibyuma. FDU inkingi ivuga ko yatangajwe n'uko ubuyobozi bw'ibanze bwavuze ko abamwishe baciye ku bashinzwe umutekano w'iki kigo nderabuzima bakamusanga muri serivisi yakoreragamo. FDU inkingi ivuga ko itabura gukeka ko abashinzwe umutekano baboneka hafi ya buri hamwe mu gihugu nk'u Rwanda baba bagira uruhare mu itosekara ry'ituze n'umutekano bihoraho by'abayoboke b'iri shyaka, kuko uyu Sylvie Dusabumuremyi abaye wakanugiriwe nabi bikomeye mu gihe cy'umwaka. Umukozi wa Human Rights Watch ukuriye ibiro bishinzwe Afurika yo hagati Lewis Muje avuga ko mu ruhando mpuzamahanga u Rwanda ruboneka nk'urugero rwiza rw'igihugu kigendera ku mategeko, atariko kandi turabona abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeza kwibasirwa bikomeye kandi ntihagire ababiryozwa. Human Rights Watch ivuga ko mu mwaka ushize hari abandi barwanashyaka batatu ba FDU inkingi bishwe cyangwa baburiwe irengero, nyamara ubutegetsi ntibukore iperereza ryizewe cyangwa ngo hagire abakurikiranwa ahubwo bwicanyi. Ibiro by'ubugenzacyaha byemeje bibinyujije ku rukuta rwa Twitter ku itariki 24 z'uku kwezi ko Dusabumuremyi yishwe n'abantu babiri batamenyekanye, ariko ko hari babiri bakekwa batawe muri yombi. Human Rights Watch igaruka ku magambo Perezida Kagame yatangaje muri kongere y'ishyaka FPR Inkotanyi ku itariki 14 z'uku kwezi agira ati: ba bantu nagira imbabazi bari bafunzwe ubu baragenda basakuza, mubareke bashobora kuzagwa ahandi, ntibashobora kudindiza iterambere ryacu. Ku bwa Human Rights Watch, Perezida Kagame yavugaga kuri Victoire Ingabire uyobora FDU inkingi wari kuranwe n'abandi 2000 mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize. Victoire Ingabire yari amaze imyaka 8 muri 15 yagombaga kumara mu buroko nyuma yo guhamya ibyaha birimo icyo guhakana jenoside mu gihe yageragezaga kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2010. Human Rights Watch kimwe n'ishyaka FDU inkingi bagaruka ku mfu z'abamwe mu bayobozi n'abarwanashyaka ba FDB inkingi bari mu Rwanda Anselme Mutuyimana wishwe nizwe mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka na Eugene Ndereyimana waburi wirengera mu kwezi kwa karindwi. Banavuga kandi kuri Boniface Twagirimana uheruka gucibwa iryera mbere y'ukwezi kwa cumi k'umwaka ushize aho yari afungiwe muri gereza ya Mpanga. FDB inkingi mu itangazo ryayo inavuga kuri Damascene Habarugira wishwe mu kwezi kwa gatanu kwa 2017 kimwe na Illumine Iragena wapfuye nyuma yo kumara igihe yaraburi wirengera. Human Rights Watch ivuga ko ari gake cyane ubutegetsi buhisha ko bushyigikiye ibikorwa byibasira batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ivuga ko yemwe hari niyo beruye ko bishimiye ijwi rya bamwe. Human Rights Watch igaruka ku mpapuro ubushinjacyaha bwa Afurika y'Epfo bwasohoye muri uku kwezi zisaba itabwa muri yombi ry'abantu babiri bari hafi ya guverinoma baba bakekwaho kwica Colonel Patrick Karegeya mu 2014 akaba umwe mu bari baragaragaje ko barwanya Leta y'u Rwanda. Human Rights Watch ivuga ko bwo yari akiri ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Madame Louise Mushikiwabo yagize ati uko watangiye sio kirebwa, icy'ingenzi ni ukusoza. Ati uyu mugabo aha yavuga nka Colonel Patrick Karegeya yagaragaje mu buryo bweruye ko ari umwanzi wa guverinoma n'igihugu cyanjye, none namugirira impuhwe. Nawe James Kabare bakiri ministri w'ingabo we yaravuze ati iyo uhisemo kubimbwa upfa nkayo. Human Rights Watch iti nyuma y'iyicwa rya Karegeya mu ijambo rye Perezida Kagame yashushe nk'ubyishimira agira ati uwo ari we wese ukiriho wagambirira kugirira nabo u Rwanda uwo yaba ari we wese azabyishyura uwo yaba wese ni ikibazo kigiye gusa. Human Rights Watch isoza saba abafatanyabikorwa b'u Rwanda gutangira kubaza amaherezo y'abagerageza kunenga ibitagenda muri guverinoma cyangwa zimwe muri politike zayo kuko ngo bitabaye ibyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bazakomeza kwicwa cyangwa kuburirwa irengero.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko perezida w'u Burundi adategekanya kongera kwiyamamariza kuyobora igihugu mu matora y'umwaka utaha. Jean-Claude Karegwa yabishyikirije ejo ku munsi wa gatatu mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego cyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanije n'abakunzi baryo dusomegwa na mugenzi wacu Desire Hatumwimana ari Kigali mu Rwanda.
Muri icyo kiganiro cyaremeshejwe n'abavugizi b'inzego ku bamenyeshamakuru no ku banyagihugu, umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa Leta yabajijwe ingene Leta yakiriye itangazo rya Episcopi Gatolika. Prosper Ntahogwamiye ntiyaciye kure mu kwishyura icyo kibazo, ashikiriza ko kubona baragize icyo bashikirije kubiraba ubuzima bw'igihugu bisigura ko demokarasi yashinze imizi mu Burundi.
Icyo Leta rero isaba yuko Abarundi iryo tangazo ryashikirijwe n'Abepiskopi Katolika bojyakirana ubwenge n'ubwitonzi aho umwe bw'umwami Salomo wo muri Bibiliya barakuze barazi gutandukanya icatsi n'ururo bazogira icyo bakuyemo. Kubisigaye navyo kubona bamenyesha ni kubibutsa Ekleziya Katolika na Leta y'u Burundi bafitanye imigenderanire myiza kandi n'ubu ntiratosekara, barafasha mu bitabo bike, mu mashuri, mu bitaro, mu kurera abana. Naho rero twe tuvuga tuti iryo tangazo abepiskopi bashikirije ni bisanzwe, abumvise yuko kumbure iki cyangwa kiriya kitavuzwe neza cyangwa kitavuzwe ko cyangwa kitavuze byo, abari bafite akariranga muhogo baronse umwanya wo kubishikiriza nka Leta. Twebwe tuvuga yuko ari demokarasi iri kurashinga imizi, ko ibyiyumviro bitandukanye binyuranye bishikirizwa kandi mu budasa no mu butandukanye bw'ibyiyumviro burya nimwazitegereza neza muzosanga byuzuzanya, umwe wese ku rugero ariko n'umubyo ajejwe arakura mu kigwa.
Abamenyeshamakuru babajije kandi aho Leta y'u Burundi ihagaze ku banyepolitike bahungiye hanze y'igihugu bifuza gutahuka ariko babanje kukugwa ku imitahe. Umuvugizi wa Leta avuga ko Murundi wese yahunze igihugu yifuza gutahuka atawo mubuza. Prosper Ntahogwamiye ariko akavuga ko abakurikiranwa n'ubutungane bobo bategerezwa kubwitaba.
Ntaye narabivuze n'ubundi abigarutse ko abantu bafitanye ingorane n'ubutungane bazobanza kwitaba ubutungane nibwabeza na mere bazoza nk'abandi Barundi, ariko mwumve ko atabiro bindi bafise bitandukanye n'iby'abandi Barundi. Umurundi afite ingorane z'ubutungane, mbe ni kubera ko umurundi akosheje ari mu Burundi ahanwa, uwahunze yakosheje ntahanwe. Ntumva ko wowe umenga hari umwana n'ikinono nashaka ibintu mu biraba atabishobisho byinshi bigiyemo. Ibyo nabyo nuko ngo basubizwe imigambwe yabo, imigambwe yose irafite ukuntu yitunganije. Bazoza nk'abanywanyi b'imigambwe, nimba bazogira amakongre, nimba bazogira inama rukoko masinzi bivana ukuntu umugambwe wose witunganije, ariko abantu bumve ko bahamagariwe kuza guterera agacumu k'ubumwe mu iyubakwa ry'igihugu.
Muri icyo kiganiro cy'abavugizi b'inzego, umuvugizi w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yashikirije ko hagize iminsi hari abasaba uwaramutswe Burundi gusubira kwitoza. Jean-Claude Karegwa yasiguriye ababisaba ko ingingo y'umukuru w'igihugu yo kuzoshigikira umukandida mushasha ari ntabanduka
wavuze ati muri bwo mahoro ari abantu baririmbye indirimbo kigeno hino mu gihugu basaba icyubahiro Peter Burundi Peter Burundi za kuyo bandanya arongoye Burundi nivyo je narabyumvise hamwe baririmba bari musaba nagira ngo menyeshe yuko bajya nawe musabye bavuga haye musaba bandika haye musaba bavuga hena byipfunza bikaguma mu mutima kubera ibisanzwe ko abantu bakunda umuntu ariko nagenda kumenyesha yuko hariho n'abatipfuza yuko yobandanya ari umukuru w'igihugu ibyo nta muntu numwe nawe yoba ari umugororotsi gute nawe bakoze ibintu bingana gute ashobora gukundwa n'isi yose ashobora gukundwa n'abantu bose uko bimeze rero ntihagire ibibazo by'abantu by'abantu baririmba abantu by'abantu baririmba ni kuririmba nyine kandi nawe nzobuza abantu kuririmba no gushikiriza ibyifuzo byabo ni bimwe ubunyamabanga mukuru akaba umubwiriza wa leta yavuga yuko abarundi bafise uburenganzira bwo kwidagadura bagashikiriza icyo biyumvira atankomanzi ibyo rero ntacyo bihindura na kimwe uti mbega ntibazova mugondoza niba ari benshi ntacyo bihindura na kimwe hari ibimenyetso byinshi bitwereka ko umukuru w'igihugu ijambo yatanze ari yaritanze nk'umugabo ihindukiza ku kirago mugabo ati ihindukiza ku ijambo
muri icyo kiganiro cy'abavugizi b'inzego ku bamenyesha makuru n'abanyagihugu umuvugizi wa leta yiyamirije icyegeranyo cy'ingene agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi giherutse gushikirizwa i Geneve mu Busuwisi akavuga ko ari icyegeranyo kigwanya leta y'u Burundi kandi cyuzuyemo ibinyoma
urakoze Desire Hatungimana iyi nkuru izwi rya Amerika ryayiteguye ryifashishije abakunzi baryo mu Burundi mwishikirijwe na mugenzi wacu rero Desire Hatungimana
Rabasuhuje bakunzi banywanye ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu, turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Umugwi wa FDLR urwanira mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo uvuga ko utiteguriye gushyira ibirwanisho hasi komiseri ajejwe kumenyesha makuru akaba n'umuvugizi wa FDLR Willy Ngoma yabitangarije ijwi rya Amerika inyuma y'urupfu rwa General Sylvestre Mudacumura yayobora FDLR yavuganye na Venuste Nshimiyimana
generali twarwakiriye n'akababaro kenshi kuko nyine yari umugaba w'ingabo zacu aho nyine umwanzi yaje nyine mu karere ubwo umwanzi akaba ari FARDC ingabo za Congo zifatanyije n'ingabo FRD ingabo zo mu Rwanda ubwo zikaba zaraye zikamusanga iwe ubwo birumvikanya yuko nyuma y'urupfu rwe abacunguzi twese twagiye mu kibazo nyine mu cyunamo ubuzima bwe bwicaye mu kababaro ndetse n'abakungumani duturanye nabo nyine bagiye bagerageje kutwegera badufata mu mugongo ubu mbese muri rusange nababwira ko nyine twarwakiriye n'akabaro kenshi kugeza magingo aya
watubwira muri make uko ingabo za Kongo zamenye aho aherereye uko zamumenye n'uko zamugezeho zikamwivugana
nyakubaha munyamakuru ko narabwira ko nta kindi kindi narenzaho dore ni ukuvuga ngo ingabo za Kongo navuga ko ari ibijyanye na lansenyoma ndetse n'ibikorwa nyine bya gisirikare bisanzwe ni ukuvuga ngo ni lansenyoma ntabwo zakoresheje kuko nyine aho yabaga ntabwo yabaga wenyine ni ukuvuga ngo zagiye nyine zakoresheje uburyo bwa lansenyoma bwo gukomera nyine aho uwo bashaka aherereye nk'uko nabivuga rero kenshi ubwo bakagenda nyine bifashisha niba bashobora kuba bifashwa bifashamo kugira ngo barukanize neza ako karere aho
none se ubu ni nde uzamusimbura ku buyobozi bwa FDLR
nk'uko amategeko abiteganya birumvikana iyo umugaba w'ingabo yitabye imana atabaritse yabakuye ku rugamba rusange cyangwa se n'ubundi burwayi ubwo amategeko tugendaho nyine ateganya uko ugomba kumusimbura agomba kujyaho noneho ubwo akaba ariwe uba ari urinda ujagateganyo akazakurikizwa n'amategeko ashiraho umuyobozi w'ingabo nyine muri rusange.
Ariko se iyo urebye uko ibintu byifashe mu karere cyane cyane kuva Perezida Tshisekedi yagera ku butegetsi n'ukuntu ashaka guhashya imitwe irwanira mu karere k'urasirazuba bwa Kongo nk'uwanyu wa FDLR, musanga muzahungira he? Mbese muzemera mushyira intwaro hasi mutahe mu Rwanda cyangwa se wa mugani muzarwana kugeza ku wanyuma? Ariko se kuvuga ngo icyo mu Rwanda ntaho cyagiye, ko hari abandi ba FDLR bashyize intwaro hasi bagasubira mu Rwanda bagategurwa bagasubizwa mu mirimo ya gisivile kandi bakaba bari mu Rwanda, ku kimwe bwe mudakora nkabo? Ariko se musanga kugira ngo mu karere haboneke amahoro n'ituze hagomba kuba imidugararo n'intambara, nta bundi buryo mubona bushoboka butari ubwo kurwana?
N'ubusanzwe ku bwacu urugamba rwo gukoresha imbunda, urugamba rw'intambara y'amasasu ntabwo ari bishyize imbere. Ubwacu rero FDLR urugamba twakomeje gushyira imbere urugamba rwa politiki, twarabigaragaje za Kamina, turabigaragaza i Roma, turabigaragaza dushyira ingabo zacu muri za kajya kantonoma hirya no hino, ariko nyine umwami duhanganye yanze kuva ku izina. Ubwo rero ni ukuvuga ngo gukoresha imbunda n'amasasu ni ukubera ko nta yindi alternative ibisigaye. Kino natwe ubwacu twemera ko imbunda n'amasasu atari byo byagombye kubanza, ariko nyine iyo bigaragaye ko uwo muhanganye nawe adashaka kuva ku izina, ubu nta kundi byakiri. Ikindi kandi twe tunayakoresha turi muri legitime defense.
Uri umuvugizi wa FDLR, ndagushimiye cyane kuba waje ku ijwi ry'Amerika.
Nanjye ndabashimiye.
Banywanyi b'ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Fizi, abanyagihugu b'abakongomani bamaze indwi zibiri bahunze ibitero vy'imigwi yitwaje ibigwanisho mu misozi miremire ya Minembwe n'Itombwe, bakaba bavuga ko bageramiwe n'ibibazo vy'inzara. Ninguru yumumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari mu Minembwe.
Abo bakambitse mu Madegu abandi mwirango rya Runundu na Irundu abaturage batuye muri ibyo bice bavuga yuko binubira uburyo abo basirikare babambura ibyabo. Ndabunguye Freddy n'umuturage wo mu Minembwe yahutajwe n'abo basirikare ku manywa y'ihangu ari muri centre ya Minembwe.
Dufite ikibazo gikomeye cy'abasirikare ba leta baje bitwa ko baje kudutabara ku uyu munsi noneho batunyaga batwambura n'ibyacu badaduhutaza bikomeye cyane. Baje kudutabara ku mpamvu za marema yari yugaje akarere, ariko nyuma yo gushika uwo bahuye nawe baramwambura bitwaje ko sinamenya impamvu kuko uwo bahuye nawe bamwambura icyo afite, bamwambura inkweto, bamwambura makote, bamwambura donke n'amafaranga. Uwo basanganye amafaranga ntawe borekera urufaranga n'uwo bahuye nawe wese. Ku rugero nari ndi muri centre, centre yuzuye abasirikare, yuzuye abamajoro n'abakoloneli n'abandi bose. Umusirikare ancaho ahita afata telefone ya Android nari mfite ahita ayijana, ayijana ntacyo ambwiye ngo ngire ngumukurikire, ahita akata sefu nkubwiye gushaka kundasa. Ubwo rero ni ikibazo gikomeye.
Nyakirindo Eugene nawe atuye muri centre ya Minembwe avuga yuko abo basirikare boherejwe kugwanya imitwe yitwaje ibirwanisho iri muri teritwari ya Fizi na Mwenga nta cyizere babaha bitewe n'amakosa y'ubwambuzi bari gukora bataratangira intambara.
Abasirikare baraje turabishimira tugira ngo nabatabaze, ariko barimo kwamabaza muri santere bamara gushika bakama bakunyaga telefone, bakakunyaga urufaranga ufite, bakakunyaga akantu kose kamana, bakakunyaga bamara kukunyaga wagira ngo uravuga ati turagushira chini ya urinzi. Twageze tugenda tukageza saa 5 tuye tugenda tukageza saa 5 tuye ducuruza, ariko kuri none ni ukuvuga ngo saa 11 turimo kwamatsinjira mu mazuka matangira gukinga kubera ikibazo cy'umutekano muke abasirikare badutejeje. Baratwara amabote, baranura amahuza aho yanitse mwagiye gufura, ni ukuvuga ngo baratora agasafuriya hanze akantu kose muri make n'ibishimbo ko barabinyaga bakaza babigurishiriza hano muri santere. Hari n'uwinjira mu murima bagatunga umutekano, abamwe bakamurindira umutekano bakinjira bagakura ibirayi. Uko niko bimeze.
Umuyobozi wa komine ya Minembwe Gadi Mukiza Nzabinesha yemeza yuko abo basirikare hari amakosa arimo ubujura bagenda bakorera abaturage abereye umuyobozi.
Baraje kandi urabona nyine Kongo ni nini, abasirikare benshi bazana imico itandukanye. Aba ayo ni amakuru tuzi, twavuganye na generali wabo bagerageza kufunga babanyaga n'ibyo bari bibye abantu, ariko nyine ni uburere naho baba barakuriye. Ico naco ni kindi kibazo tuhanganye naco, ariko ndibaza ngo twese nitufashuriya general wenda kizokemuka turaguma tukivugi, ariko nyine birasa nabi bimeze nabi.
Ku ruwande rw'umuvugizi wa gisirikare uri mu Minembwe Lieutenant Jacques Kenge akangurira abo baturage kurega abo basirikare babambura ibyabo kuko ari abasirikare bafunzwe kubera ibyaha byo kwambura abaturage za telefone. Mumenya yuko aho abo basirikare mu mutwe wa komando bagiye bakorera mu kibaya cya Rusizi no mu mujyi wa Baraka, abaturage bagiye babashinja kubambura ibyabo birimo za telefone. Abo baturage batazira abo basirikare izina rya Android kubera ubwambuzi bw'amatelefone mu bwoko bwa Android bagenda bakora. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Minembwe mu ntara y'Amajyepfo.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.